Iyi ni Radyo İzmir Amerika. Izwidi Amerika libashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mana musesha uti mwese muduteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018 kuri mikro muri kumwe na Fiden Yongabo.
Ibi biza byaje bisatura nyine nk'uko mwabashije kubibona aho mwageze. Byahingukiye wanje bihitana toilette n'urugo bihusha inzu ho gato bica munsi kuri fondasiyo ku buryo ubona ko isa n'isaha inzu ishobora kugwa.
Dufite impungenge z'uko hasa haba harimo ikibazo gituma amazu agenda ari muhasa. Si umusozi uvuga ngo watengutse ahubwo ni ukugenda byikabijya muha.
Yaduteye ubwo inzu kugira ngo ubutaka bukebagurike hadahanamye. Urumva byoroshye bikagira bityo bigakata. Ntihari hepfo mu bishyimbo harimo imikake. Dukomeze naho imbere hari ibindi bikake byinshi.
Abo ni bamwe mu banyagihugu b'i Karongi mu burengero bw'u Rwanda batewe amakenga n'ubutaka buguma bunyika. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye igikorwa kibandanya cyo kwiyamamariza gutora ego canke oya ku ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe mu Burundi hamwe no ku kibazo cy'ubushomeri mu gihugu cya Kenya. Turayagaruka ko mu kanya gatoya. Yamara, reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys.
Waramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umurwi w'abaganga bishyiramwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryo ku munsi wa gatatu niho bashika muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo guhangana n'umugera wa Ebola, mu gihe abategetsi ba leta ya Congo mu karere bariko barashyiraho ibikenewe kugira barwanye icyo kiza. OMS yatangaje ku munsi wa kabiri ku gihugu cya Congo cyongeye guterwa na Ebola mu karere ka Bikoro mu ntara ya Equateur. Itangaza kandi ko yasohoye umuriyoni umwe w'amadolari y'Abanyamerika mu mafaranga yayo yo gufasha byihuta kugira ifashe guhangana na Ebola. Ibyo OMS yabishikirije hamaze gufa abantu 17. Abategetsi mu gisata cy'ubuganga bemeza ko abashika kuri babiri muri abo bari banduye Ebola. Umushikiranganji wa Nigeria ajejwe amagara y'abantu Isaac Adewole yavuze ejo kuwa gatatu ko igihugu ciwe catanguye gusuzuma ingenzi ziva muri RDC zinjira mu gihugu kandi ko biteguye kurungika umugwi w'abaganga gufasha muri Congo kurwanya ico kiza ca Ebola. Abategetsi ba Somalia bavuga ko umuyahuzi yiboheye ko bombe yishe abantu bashika 14 akomeretsa abandi 15 mu isoko yo mu ntara ya Lower Shabelle ku birometero bishika 90 mu bumanuko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Mogadishu. Icegera cya buramatari w'iyo ntara ajejwe ibibazo by'umutekano Abdi Fitahi Haji Abdule yavuze ko umuyahuzi yateye ku isoko ryitwa Kat ni mu gisagara cya Wanla Wene ni mu masaha 10 z'umuhingamo ku masaha yo muri ako karere aho abantu baba ari benshi gusuma mu isoko. Yabwijwe rya Amerika ko umuyahuzi wa Al-Shababu ari we yagavye ico gitero. Ico gitero catewemwo iyo bombe kirimwo ikambi ya gisirikare ya Baledoge kandi kirimwo abasirikare karuhariwe ba Somalia hamwe n'abanyamerika babamenyereza hamwe n'abahanuzi babo. Ku bitero nyene ya Afghanistan, abategetsi b'ico gihugu bavuga ko abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye bateye ibirindiro bibiri by'igipolisi ejo kwa gatatu i Kabul ku mugwa mukuru bica abantu bashika ku ndwi bakomeretsa abandi 23. Umuhari wa leta ya Kisilamu bicishije ku kimenyeshamakuru kiwegukira wavuze ko ari wo wagavye ico gitero. Ababibonye igihe ibyo byaba bahamwe n'abategetsi ba Afghanistan bavuga ko ibitigiri byabafuye bishobora kwiyongera. Ibitero by'iterabwoba by'urutavana ki Kabul byatumye abanyagihugu bagira ubwoba kandi bagiriza leta ko acikira akora kugira icungere umutekano wabo. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yaragabishije Irani ku munsi w'ejo wa gatatu ko hazoba ingaruka zikomeye mu gihe ico gihugu cohirahira kigatangura guhingura ibigwanisho vya nucleaire inyuma yaho Amerika ivavanuye n'amasezerano mpuzamakungu y'umwaka w'2015 yaragamije kubuza Irani gukora ivyo bigwanisho. Mu kiganiro yatangiye ku biro vya White House, Perezida Trump yavuze ko Amerika ishobora gusubizaho ibihano mu by'ubutunzi kugira igondoze Irani kigaruke mu biganiro bishasha ku bya nucléaire ku bikorwa ico gihugu gifise bya gisirikare kiri muri Siria, muri Yemen hamwe n'ahandi mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Umutegetsi wa Leta Zunze za Amerika yagiriza Irani kuba gitera akajagari k'intambara mu karere. Umutegetsi yagize ati tugiye gukora amasezerano meza canke byanse nta yandi masezerano tuzogira. Trump yavuze ivyo mu gihe ibindi bihugu bitanu byasinyaye amasezerano ari Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubushinwa byose bivuga ko bizobandanya bishigikiye ayo masezerano. Hano muri Amerika kandi perezida w'iki gihugu Donald Trump yatangaje ko abanyamerika batatu bari bafungiwe mu gihugu cya Korea ya ruguru barekuwe bari mu nzira bagana muri Leta Zunze za Amerika baherekejwe n'umukiranganje jejwe imigenderanire Mike Pompeo. Ivyo perezida Trump yabitangaje ku rubuga Twitter ejo ku munsi wa gatatu. Yatangaje ko bisa n'uko amagara y'abo banyamerika meze neza. Perezida Trump atangaza ko afise imigambi yo kubakira igihe baza gushika muri Amerika. Ayo makuru akurikiye urugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pence yagize muri Korea ya Ruguru. Yagiye muri ico gihugu gutegura inama yimirije hagati ya perezida Trump hamwe n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Mu itangazo ryashikirijwe cyatangaje perezida Trump avuga ko ashima ingingo ya Kim Jong-un yo kurekura abo banyamerika batatu. Amenyesha ko abona ko iyo ngingo ari ikimenyetso cyiza.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda h'impungenge ari zose kubaba muri serire ya Kabaya muri sector ya Murundi ikarongi mu burengero bw'u Rwanda kubera ubutaka bwatanguye kunyika bivuye ku kibazo cibiza bibandanya kugeramira ibice bitandukanye by'u Rwanda. Radio Ijwi ya Amerika ryarungitse Eric bagira ubusa umenyesha makuru waryo gukurikirana uko ivyo biza vyifashe.
Bundi imvura yaraguye. Iragwa imaze kugwa tugiye kubona twabaye twagiye kubona ubutaka hari umusozi uri umaze kwika inzu dore ngizira hepfo ziba ziramenaguritse. None rero icyo intuye twagize nuko kwika byaciye mwahabirika bihinguka mu wundi musozi uri hiryingiye.
Umuyobozi w'umudugudu wa Karambo mu kagari ka Kabaya mu murenge wa Murundi ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda aratembereza ijwi rya Amerika mu gace batuyemo ayereka iby'ubutaka bwatangiye kwika ku misozi ibiri itandukanye kubera imvura idasanzwe.
Uko byagiye byikanye nka gutya tugira impungengere z'uko rero tutekereza yuko
ni ibintu ubona ku butaka bwagiye butandukana igice kimwe kikikamo hasi kandi hamwe muho byabaye hatanahanamye cyane. Amazu ya bamwe yagiye asatagurika bimwe mu bice byayo bigasenyuka kugeza aho ubutegetsi mu nzego z'ibanze bufasha umwanzuro wo gutegeka abaturage kwimuka. Ubu bacumbikishirijwe mu baturanyi babo banga ku buzima bwabo bakisanga mu kaga. Hari umuhanda muto ubutegetsi bwahisemo kuba bufunze. No muhanda wanyuragamo kuruta abanyeshuri bajya cyangwa bava kwiga baririnda ko nabo byashyira ubuzima bwabo mu kaga.
Uyu mudugudu himusingo enye ari ku iwo hije witwa Karambo himusingo imijyango 12 ngo 12 ndumva ko ni abantu hano ari nk'abantu tubara barenga 20 hari ari imana 63 abantu muri make 8.
No kubera iki mbona akayira mwara gafunze hirya no hino
mwara hanyura inzira abanyeshuri benshi. None horo ni bibiti ibi none ukuntu byagiye bityo kwabonaga ko bashaka kunyura umunyeshuri akanyura aha ibiti bikamukubita kuko buriya nabira byamanutse byamanutse nyuma rwose bigenda byihura bimanuka nyuma n'imvura yanahise. Uye dufata kwinjira tuyifunga kugira ngo abanyeshuri banyure ahandi hantu ariko atunze munsi na bibiri kuko bigiye kugwa.
Mu kiganiro Ijwi rya Amerika yagiranye na bamwe mu bimuwe mu mazu yabo nibemere gusubira ku butaka bari batuyeho kandi gushakira yamaramuko nabwo ntibyemewe.
Ibi biza byaje bisatura nyine nk'uko mwabashije kubibona aho mwageze. Byahingukiye wanje bihitana toilette n'urugo bihusha inzu ho gato bica munsi kuri fondasiyo ku buryo ubona ko isani isa inzu ishobora kugwa. Ariko hari bagenzi wanjye n'ubundi duturanye inzu zagiye zimeneka badashobora no kuba bavuga wenda ngo hari ikindi kintu bayikoramo nubwo natwe nyine nta kintu tugomba kuba twakoreramo kuko kugeza ubu nta dufite impungenge zo kuba twana kandagiramo no gukandagiramo wo mfite impungenge.
Nje wa makuru nabashije kumenya nuko ngo uretse wenda niyo nzu nibihingwa mwari muhafite hafa aho ngaho ntago mushobora kujya kubisarura kubera ko ari uburyo bwo kwirinda ko mwasiga ubuzima bwanyu aho ngaho bimeze bite.
Kuvanga niko bimeze nubundi ariko kuko ubuzima bugora harubona buze uko abigenza wenda akanyaruka gakeya akagenda agashika nk'utwaka two kugira ngo abe yabasha kwibeshaho. Ariko ubundi imwe amasambu yacu ariko ubundi ntago mu byukuri twemereye kuba twajyemo kubera ibi biza cyane cyane tutaramenya n'impamvu yabyo.
Muri rusange hari impungenge kuba tuye mu kagari ka Kabayi Karongi kubera babona ubutaka bukomeza kwika umunsi ku wundi.
Impungenge zirahari, dufite impungenge z'uko hasa haba harimo ikibazo gituma amazi agenda rigita mwasa. Si umusozi uva ngo watengutse ahubwo ni ukugenda byika bijyamo hasi.
Biraduteje impungenge cyane kubona uru rugo izi ngo z'abantu bageze kuri 14 izi ngo zose zizimira ibi binyate igendi ifatamo yo kwika ntabwo wahatura rwose.
Yaduteye ubwoba ibintu byo kugira ngo ubutaka bukebagurike hadahanamye urumva byoroshye bikagira bityo bigakata. Ntihari hepfo mu bishyimbo harimo imikake dukomeze naho imbere hari ibindi bikake byinshi.
Uro tugakeka ko niba umuntu yakwibira
kwibira uravuga guteberamo se
none sari kindi bigamije.
Abaturage bakifuza ko ubutegetsi bwakora ubushakashatsi bwimbitse hakamenyekana ikiri gutera ubutaka batuyeho kuba buri kugenda bwika umunsi ku wundi.
Twebwe ikintu twifuza rero twifuzaga niba hari ububasha butekanisiye wundi buhari kibura gapima bakarara niba hari ikibazo cyaba kiri hasi kibitera bakatubwira bati aha ni hemewe nta muntu wemewe kuhatura tukamenya ko nta muntu wakongera no kuhatura koko.
Ni mukuru ko byasabaga kugira ngo abashakashatsi bagire aha hantu tumenye impamvu iri mu gutera ibi bintu kuko na n'uyu munsi ntago haramenyekana impamvu iri gutera ibi bintu. Biro habonetse abashakashatsi byaba byiza cyane naho ubu ngubu kuba ibintu babirebera gutya gusa nta bashakashatsi baragira hano ubu ntago bihagije.
Iyo uganirije abageze mu zabukuru baravuga ko ibiza nk'ibi babiherukaga mu myaka y'1960 baravuga ko nabwo kubera imvura idasanzwe yaguye icyo gihe ubutaka bwahise burigitana inzu y'abari bahatuye. Kugeza ubu imibare ya Minisiteri yita ku biza mu Rwanda igaragaza ko ibiza bimaze guhitana ubuzima bw'abasaga 200 kuva mu ntangiriro za 2018 kandi byangije amazu nayo abarirwa mu 10,000. Imibare ya nyayo y'abamaze kuvanwa mu byabo n'ibi biza ntiramenyekana. Gahunda ya Leta y'u Rwanda ni ugutuza abantu ku mudugudu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Gusa hari aho bikigaragara nk'ihurizo rikomereye ubutegetsi cyane mu bice byiganjemo iby'imisozi miremire nko mu burengerazuba n'amajyaruguru by'u Rwanda n'ahandi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika ikarungi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda duhuze mu Burundi aho runana mizero y'abarundi rusaba abanyamakamba gutora oya kugira bagumana ijambo kukugene batwagwa agatongwasa hamwe n'izindi ndongozi z'ugugo runani bari bishikiye muri komine Nyanza Lac. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Chris Munezero.
Kumuhinga mukuru wa gatatu niho mushinga mateka ya gatongwasa arongo yunani amizero y'abarundi yashika ku kibuga c'umupira co kumugwa mukuru wa komine Nyanza Lac. Agatongwasa yasavye abanyamakamba gutora uya kuko kubwiwe integuro y'ibwirizwa nshingiro isabwa gutogwa yagizwe ikinyegezwa.
Nimumbwire muri mwese abari bamaze kubona iki gitabo uruhande n'aronwe mbonye hariya hakuna ukuje nta numwe akizi hanyuma ngo nimwe mwabisabye na jewe mumangera guza karimi nagirose ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka cyane mwibaza ikintu bagize ikinyegezwa iyo bagiteguriye ntawe tuzi hama ngo tuje kwemeza wemeza iki. Ndabarahiye n'abandi bavuga ngo muzoca ngo muba bataramukira nabonye ntibazi birimo yo bari bazi birimo wangeri piga debe ya kusema hapana.
Uyo arongo yunani amizero y'abarundi yasavye abaraho kubwira n'abandi yuko gutora ibwirizwa nshingiro rishasha atari byo byari bikwiye gushigwa imbere muri iki gihe abarundi bugarijwe n'ubukene. Yongeye aravuga yuko hamwegera mukagemejwe abarundi batazusubira kumenya uko batwagwa.
Hariho rero mu ngingo zisozera bavuga ngo iri rero ngo rikemezwa ngo inzego zatowe mu 2010 ngo zizobana ikiringo cya 2015 mubabarire ngo zizobana ikiringo cyazo gushika mu 2020. Hehe mwabonye amabwirizwa shingiro abiri abana mu gihugu haraho murabyumva nibishobora kubera yuko uko amategeko yubakwa itegeko rishasha rifuta ijyari rihasanzwe no kuvuga rero yuko ikintu cy'ambere bo cabihutira bacase sinze ko zose zihari igihugu kitwagwa nk'ikiri mu ntambara hapa sasa aha bakavuga ngo ego no kuvuga ibwirirwa shingiro ryavuye mu masezerano ya Arusha ibwirirwa shingiro abarundi twembe atacha tunegura rizoba rikombowe
Evariste Ngayimpenda ari mu ndongozi z'urunani amizero y'abarundi nawe yasavye abanyamakamba kutemeza iryo bwirizwa shingiro kuko boba bakoranije ubutegetsi bwose mu minwe y'umuntu umwe
nagomba ndababwira akantu gatoya igituma tugaruka tukababwira yuko muteza gutora oya hamwe mutobibwirwa ejo mwosubira kwicuza hamwe umuntu avuga ngo iyo nkamenya ibiro vyitwa iperereza mu bisanzwe ni gisata kimwe mu bisata bitatu bigize inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi ariko mugahirahira mugatora iribwirizwa shingiro ndazi ko mutazoritora ibiro bikuru by'iperereza rimuzosubira kumenya iyo bitwarigwa n'ico bikora ningene bikora iyumvire rero hamwe jo vyogabwa n'umuntu umwe akabitunganya uko ashaka akabituma ica ashaka inama jinga mateka idashobora kuja kuraba uburyo bikoresha idashobora kuja kumenya ningene biriko birakora nimwiyumvira ingene ibintu byoheza bikagenda
unani amizero y'abarundi ngongera urerekana ukugene abazokwitaba amatora yo kuwa 17 ukwezi kwa gatanu botora oya ubwo runani rukaba rwashitse mu ntara ya Makamba inyuma y'imyemamazo y'umugambwe CNDD-FDD yabaye mu ndwi yahera hamwe n'iy'umugambwe Biprona nayo nyene yatunganijwe kuri uyu wa gatatu Inyanza Lac Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
Mwandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Haraheze kiringo kirenga indwi igikorwa cyo kwiyamamariza gutora oya canke ego kwibwirizwa shingiro rihinyanyuye mu Burundi gitanguye. Njangwa Gilbert Beko ayoboye ishyirahamwe Onelop gishinze gukurikirana amatora imbere yayo mu gihe nyenizina cy'amatora hamwe n'inyuma y'amatora avuga ko igikorwa cyo kwiyamamariza gutora ego canke oya kiriko kigenda neza. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Araheze indwi irenga gatonya imigambwe yose irikirakurikirana kwiyamamaza saba abarundi gutora ego canke oya igiriza nshingiro rizotorwa itariki 15/5/2018 turavye twebwe turafise abariko barakurikirana baraba ingene imyamamazo irikiragenda none munsi twatanguye gukurikirana ingene amakarite y'itora ariko aratangwa urashimishwa no kubona ingene imigambwe yabyifashemo muri iki gihe cyose ukabona yuko imigambwe ifite uburenganzira bwo kwiyamamaza kugira bene igihugu gutora ego canke oya nta n'umwe arahungabanywa kubera yuko yashikirije icyo igitandukanye n'icy'abandi abavuga ego sankaba abigisha gutora oya ntawurahungabanywa umutekano umeze neza kuri bose kandi naho bagirira imyiyamamazo usanga abajejwe intwaro babateguriye aho bahurira kandi nta mugambwe n'umwe urahurira hamwe n'uwundi mu mwanya umwe
hari abakuru turiko turaronka avuga ko abanywanyi bamizero baguma baturubikwa baterwa ubwoba ayo makuru yavuga kwiki
Kwebwe n'ukuri turiko turakurikirana byose agatogwasa arigenga kandi ariko atanga ubutumwa ku benegihugu bose abanyagihugu bazotora ibwirizwa nshingiro ababwira ati muraritora oya nawe nyine ku giti cyiwe nta muntu n'umwe ariko aramubuza gukora twebwe turiko turakurikirana byose abandi bigenga bose bariko bariyamamaza ibyo n'ukuri gye nimbira ko ari kinyoma naho hoba hariho ngira ngo nkoba hariho tumenge duto duto yukuri nta kintu cyotuma ukwiyamamaza kubwirizwa nshingiro wo vuga yuko kuri ko kugenda nazi ahubwo hariho n'ikindi kintu tubona yuko tuma tushobora kubona yuko demokarasi irikiratera imbere mu Burundi nuko n'abatavuga rumwe na leta benshi bafashe ingendo yo kwigisha yuko ibwirizwa nshingiro byotorwa yego bikatwereka biduha n'icyizere yuko Yiza shingiro byo bari hinyanywe neza ku buryo usanga ari bake cyane bashobora kuvuga bati ibirizwa harimo ibintu byononera cyangwa ibyononera bene gihugu. Twe twiyumvira yuko bobandanya urugendo barimo rwiza rw'uguhiganwa bigisha kandi kandi n'umagoro wundi ibyo tubandanya dusaba na leta cyangwa abajeje intwaro kubahiriza n'ubutungane kugira ngo bubahirize agateka kazina muntu kandi bakurikiranwe neza ntihagire n'uzana amajambo yo guhungabanya bene igihugu
mu kanya gato cyane rwose mu kanya gato mwavuze ko igikorwa kiriko kigenda neza hari amakuru twaronse avuga ko amakarata eka mu guha amakarata igutora abanyagihugu gisana cyagoranye muri Bujumbura ayo makuru mvuga ko iki mu kanya gato
oya nta byagoranye ibyo nibintu urabona batanguye uno munsi hariho aho usanga batari yiteguye hakiri kare hanyuma rero ugasanga n'abenegihugu bagiye batebye yewe sinzi uko userukira onerope muri Bujumbura iyo bita Bujumbura rirane ntarampa raporo mugabo nta kintu kinini nya tuvuga yuko kirononekara mu gutanga ayo makarata yitora ni ukuvuga yuko icyo bacyabaye cyose uko tubizi kandi tubikurikirana kizokosorwa n'ejo kandi barabandanya gutanga amakarate gushika tariki 13 z'uku kwezi kwa gatanu 2018 byo bikurikirana n'ejo turanga
Njangwa Gilbert Beko arongoye ishyirahamwe Onelope Burundi murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze cyane namwe
Mwana nyakumbiza Radio Isi ya Amerika I Washington DC. Ibanki isi yose ivuga ko muri Kenya ibice 40% by'abanyagihugu bageze gukora bari mu bushomeri. Bamwe mu banyakenya nk'umukenyezi Evelyn Adiambo bahisemwo gukora akazi katamenyerewe gukogwa n'abagore, gukata ivyuma no kubisanura hakoreshejwe umuyaga nkuba. Uwo mukenyezi avuga ko ako kazi kamutunze we n'abana biwe bane. Abagabo bakorana n'abamushorera bamufata nk'intwari. Nihuru yumumenyesha makuru wacu eroje buri kaneza ari Nairobi.
Ni lazima ukue proud. Kama we ni mwanamke ni lazima ukue proud yenyewe. Si najivunia kama mwanamke.
One Evelyn Adiambo mfakazi w'abana bane ari mu isarubeti yambaye amarori yamukingira imishwarara mu gihe ariko akata ivyuma akoresheje umusumenu ukoresha umuyaga nkuba. Uwo mukenyezi yatanguye akazi mu bibanza byo gucuruza ivyuma bizwi nka hardware. Aratwiganira uko yatanguye kwimenyereza.
Sani kanza na rangi. Nimepaka rangi hapa kwa muda sana kwa huyu mdogo wangu.
Natanguye gusiga rangi ariko wanyigishije nka mwaka umusumenu akambwira aturavyica ariko narabandanije nisanga ndumufundi niko kazi kanje kangaburirira abane Nairobi. Naka kazi karuhishije ku mukenyezi ndakanezererewe.
Ni ngumu na mama lakini naifurahia pia.
Uwo mukenyezi asigura ko yishimiye rwose akazi akora.
Ni lazima ukue proud. Kama we ni mwanamke ni lazima ukue proud yenyewe. Si najivunia kama mwanamke. Na ni lazima nikue proud kabisa hata niseme hata watoto wangu huwa.
Utegerezwa kwiyemera niba uri umugore utegerezwa kwiyemera wewe nyene. Ndavyishimiye mbere n'abana banje bararyoherwa kubona nyina akati vyuma. Niyo baje ngaha ari nk'ikintu batora bari kumwe n'abagenzi babo bagenda batangara ngo ye ako niko kazi mama wawe akora. Ariko ndishimiye akazi kanje n'ukuryo umutima amenyo. Abagore benshi bavuga ngo sinokora ku muyaga nkuba. Hari nabaza ngaha bambona ndiko ndakata bakambwira ngo mpangerageze bakoze ko gusa ngo jewe sinobikora kabiri no banapfuye na jewe mugabo bwa mbere nkora ku musumene gari ubugesera ariko naroroheje umutwe bisaba kumenyera iminsi yose akazi n'akazi nta kabagabo canka abagore gafe kuzana icyo umuntu arya gusa
anakuwa flexible ya inabidi tu unazoea kila siku kila siku. Kazi ni kazi. Hakuna anga ya mwanamke ya mwanaume. Bora ilete unga.
Leonara Gumba yamenyeje Adiambo nawe aramunezerewe cyane.
Mume wake alikuwa ameaga. Sasa akaona awezi anza kuombaomba kama wanawake wengine.
Umugabo wiwe yari yamaze gupfa hanyuma caza gusaba kazi yanka gusegereza nk'abandi bagore nca ndamubwira nti icara ngaho ntangura kumwigisha niwa dusumbya twese ubu yarabimenye arabandanya akaza akora ngaha rusha n'abagabo niya bakiriya baje bararyoherwa cyane
ata customer akikuja apate anafanya kazi wanga anafurahia sana
izo yagumba shikiriza biremezwa n'uwo mugabo asanzwe akoresha ivyuma canka bisubirishamwo aho Evelyn nakorera.
Na nimeona hata wasichana kama wanaweza kufanya kazi yote bila wanaume wanafanya.
uchumi ya dunia na ya inchi inaweza kuendelea.
Ibyo mbona iyo abagore bakora kazi kose nk'abagabo ubutunzi bw'isi n'ubw'igihugu bwo kwiyongera. Nosaba abandi bakenyezi aho kuyerera canke kurera amaboko baje mu migambi nk'iyi ubutunzi bw'igihugu buje imbere.
Na uchumi ya inchi iendelee mbele.
Nubwo leta ya Kenya ifite imigambi myinshi yo kugwanya ubushomeri no kugwiza akazi, ubukene bw'akazi buracibonekeza muri ico gihugu. Ibitigiri by'ibankisi yose byerekana kubice 40% by'imiliyoni zirenga 25% z'abanyakenya bageze gukora akazi ziri mu bushomeri. Ibice 80% muri bo n'urwaruka bafite imyaka iri hagati ya 14 na 34. Ariko naho biruko iyo banki yemeza ko Kenya ari cyo gihugu cifashe neza mu bijanye n'ubutunzi kurusha ibindi muri Afrika y'ubuseruko yasa. Eroje urika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida Donald Trump aherutse kuganira na Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe wari wamusuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari bahuye ku nshuro ya gatatu. Bombi bamaze kugera ku rwego rw'ubucuti bukomeye kandi bafite umugambi wo gukomeza kurushaho umubano hagati y'ibihugu byombi. Inama hagati ya Trump na Abe yabaye kandi mu rwego rwo gutegura guhura hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Mu by'ukuri ikibazo cya Korea ya Ruguru nicyo cya mbere cyibanze Trump na Abe bunguranyeho ibitekerezo. Perezida Trump yashimye cyane uruhare rukomeye rw'Ubuyapani mu nama ya Trump na Kim Jong-un izinjira mu mateka niramuka koko itanze umusaruro ugaragara. Yasezeranije kandi Abe ko azasaba Korea ya Ruguru gukemura ikibazo cy'Abayapani ishimuta. Trump na Abe bashimangiye ko intwaro za kirimbuzi zigomba gucika burundu muri Korea ya Ruguru ku buryo buhoraho isi ishobora kubigenzura no kubyemeza koko. Bemeranijwe ko igihe bitaragerwaho isi igomba gukomeza kota igitutu gikomeye Korea ya Ruguru. Ubuhahirane ni ikindi Trump na Abe baganiriyeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihorana igihombo hagati y'ibintu igura n'ibyigurisha mu Buyapani. Abategetsi bombi bafashe umwanzuro wo kongera imishyikirano ku birebana n'ubucuruzi n'ishoramari kugira ngo ibihugu byombi bigere ku kinyuranyo kingana. Perezida Trump yatanze icyifuzo cye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani bigirana amasezerano mashya hagati yabo bombi gusa aho kugendera ku masezerano ahuza ibihugu byinshi, twavuga nk'amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu byose bituriye inyanja ya Pasifika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije kuyasohokamo. Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe Abe bashimangiye kandi ko ubwisanzure ari ngombwa mu kigobe cy'inyanja y'Abahindi na Pasifika. Perezida Trump yasobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazatezuka na gato ku mugambi wayo wo kurengera Ubuyapani. Abategetsi bombi bashimangiye ko ibihugu bituriye amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa birimo n'Ubushinwa nyine ubwabwo bikwiye kureka kuyiyitirira ndetse bagahagarika n'ibikorwa bya gisirikare bahakorera. Bombi bemeza ko ibiganiro ari byo nzira nyayo yo gukemura mu mahoro amakimbirane yo muri aka karere k'amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa mu buryo bwubahiriza amasezerano y'umuryango w'abibumbye arebana n'amategeko agenga inyanja zo ku isi. Barangije ibiganiro byabo, Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe Abe bavuganye n'abanyamakuru. Perezida Trump yarahashimangiye ati ubucuti hagati y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibwigeze bukomera kugera aha. Mu mezi aza tuzashingira kuri uyu mubano w'igitangaza tumaze kugeraho, cyane cyane ko twembi twugarijwe n'ibibazo tuzafatanya gushakira ibisubizo.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwese mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.